nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwa ikaze muri ano makuru y'ikirundi yo kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 2022 ukwezi no ku 12 ko Kigarama umwaka w'2022. Amakuru twabateguye kuri uno mugoroba muyashikizwa na Je Bonfils Niyongere na kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Jean-Claude Nduwimana yahora ari musantere ya komine Nyanzarake yararekuwe ku muhingamo ukuru wa gatatu. Yarafunzwe inyuma y'inama mpanuza jambo ya komine Nyanzarake yahagaritse bamwe mu barongoye iyo nama. Abanyagihugu nabo bo mu makomine ya Buyengero, Bugarama na Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene ntiboroherezwa mu kuronka impapuro za nkenerwa bakenera mu biro by'amakomine, ni mu gihe ayo makomine amaze igihe abayaramuswa bari mu mvuto bagenzwa ubunyonyezi. Ujejwe ivy'ubutunzi ku bitaro bikuru vya Rumonge aragirizwa nabo mu bakozi b'ivyo bitaro gusaba amafaranga abantu ababesha ko bazoheza bakaronswa akazi. Saya gusa twabateguriye nayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa nkuko narimerere kubibabwira, imyidogo ni myinshi mu banyagihugu muri komine Rumonge, Bugarama na Buyengero kuko batoroherezwa mu kuronswa impapuro za nkenerwa bakenera mu makomine. Ayo bo banyagihugu bakavuga ko ivyo vyatumwe ahanini nuko basantere bari makomine bamaze indwi irenga bari mu mvuto mu gihe bagirizwa ubunyonyezi. Abanyagihugu bo muri ayo makomine basaba inzego zibijejwe gufata ingingo ziborohereza. Reka inkuru tuyibaze Jean-Pierre Gahungu.
Abarondera ikarata karangamuntu, abarondera impapuro zijanye n'amatongo canke impapuro zibafasha mu mburano, abarondera impapuro zose zisaba umukono n'ikimango ca komine ntibabironka. Babwirwa ko bitagikunda ko babisinyirwa mu gihe musitanteri atari hari. Ayo makomine kora atatu akaba asangiye ibibazo. Abo banyagihugu bakavuga ko bibatera ingorane zikomeye nk'uko umwe muri bo yaganiriye na radio Inzamba agateka kawe abimenyesha.
Ahindi gihe tutashobora kuronka karangamuntu abavyipfuza baratonda, hanyuma iminsi igahera bakababwira yuko bogaruka, ariko bica bituma hari ibikorwa bimwe bimwe bitagenda neza kandi vyari vya nkenerwa. Dufate nk'abantu barondera ico bita procuration, impapuro zemerera umuntu kuja kuburanira umuryango runaka ntiziba zikiboneka. Ivyo navyo murazi yuko urubanza utagiye kuburana bica bituma utsindwa kubera utigeze witaba. Hariho n'izindi rero mpapuro zisanga zikenewe mugabo ugasanga kubera ubujeje gushira umukono kuriza mpapuro kuzisinya yewe mutanteri. Tubi nka Bugarama tuzi yuko afunzwe, yahagaritswe, arafungwa, hari ivyo yagirizwa, hanyuma rero bakatubwira yuko twarindira kugira ngo bizotungane azogaruke. Twebwe rero tubona yuko ari ingorane ikomeye cane. Imisanzwe muri komine ni nk'ubuvyeyi, ni nko ku bitaro twama dutondaho.
Abo banyagihugu bagasaba ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu gutorera umuti ico kibazo kugira abanyagihugu baronswe impapuro za nkenerwa bitagoranye.
Twebwe rero tugasaba yuko abasanzwe babijejwe bajejwe ubushikiranganji amakomine akukira, abatanteri bakukira, canke mu ntara bufata ingingo yoroheza abanyagihugu kugira ngo bashobore kutunganirizwa mu kurindira yuko bagaruka canke basubirizwa.
Abasitanteri bayo makomine ya Bugarama, Buyengero na Rumonge bamaze indwi zirenga zibiri bahagaritswe, bagirijwe inyuruzwa ry'ibikoresho vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bigenewe kubaka amashuri muri iyo ntara. Ivyo bikoresho bikaba vyari bigizwe n'amabati n'isima. Bose uko ari batatu bagifatwa baciye bapfungirwa mu ibohero rikuru rya Rumonge aho bita ku Murembwe. Kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze, abo basitanteri bayo makomine n'abandi babiri bavugwa muri iyo dosiye harimwo umuhanuzi wa Buramatari yahora ajejwe ubutunzi n'intwaro bakaba bungururijwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura aho bita mu Mpimba. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Jean Pierre Gahungu arakenuye tukiraho nyene mu ntara ya Rumonge bamwe mu bakoze bo ku bitaro bya Rumonge baridogera ujejwe by'ubutunzi n'intwaro kuri ibyo bitaro kwatoza amafaranga abantu ababesha ko bazoheza bakaronswa akazi mu gihe ibyo byose bica byitirirwa ibitaro bya Rumonge basaba ababijejwe ko bofata mu minwe ico kibazo ubuteza urubwa ibyo bitaro nawe akabogozwa muri ayo mabanga reka inkuru tuyibaze Jones Josephine Nkunzimana
amafaranga ava ku bihumbi 500 kuduga ni yatozwa n'uwajejwe ubutunzi n'intwaro ku bitaro bikuru bya Rumonge bamwe mu batozwa ayo mafaranga n'abayabaga baba bahejeje amashure baza kuhakorera ivyigwa byo kwimenyereza abatangisha amafaranga abemerera ko bazuca bahabwa akazi ariko bakarindira amaso agahera mu nzira uyu muyobozi azwi ku izina rya Isaac Mbonihankuye yemerera ko azoha akazi ariko bakabura akazi bakabura nayo mafaranga amakuru ava muri iyo ntara akemezwa na bamwe mu bayatanga avuga ko Isaac Mbonihankuye atoza amafaranga abantu ku bitaro bya Rumonge azwi mbere no mu barongoye ibitaro ariko ngo ni ntakogwa ko Isaac Mbonihankuye asanzwe ari umunyamabanga w'ibiro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge ubuheruka akaba yaratembagaje imodoka ari ivyo bitaro ariko ntacakurikiye bivanye nuko asanzwe akomeye muri uwo mugambwe uri ku butegetsi abakozi b'ivyo bitaro bikuru bya Rumonge baranegura iyo ngendo kuko kubwabo byose bitukwa ibitaro kandi bya leta abamaze gutozwa amafaranga bobo basaba gusubizwa utwabo iyo migwi ico ihurira ko nuko uwo Isaac abogozwa akanashengezwa mu butungane radio inzamba tukaba tutarashobora kuronka uwo muyobozi w'ubutunzi Isaac Mbonihankuye ngo atange umuco kuri ivyo bamuvuga ko
Jones Josephine Nkunzimana arakenuye tuve mu Rumonge tugende mu buraruko bushira ubuseruko mu ntara ya Muyinga aho mwibohero rikuru hari ikibazo cuko abanyororo baho bavuga ko batakironswa ibifungurwa nkuko bikwiye ngo n'imfungurwa baho barabaronswa zimfacanye zitangwa n'abagira neza ziranyuruzwa n'abarongoye iryo bohero reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe
naho ibohero rikuru rya Muyinga ridasaba kuronka imfashanyo yagira neza ijanye n'ibifungurwa imyidogo niyose mu banyororo bafungiweyo abo banyororo nk'uko isoko rya radio inzamba gateka kawe rivyemeza bavuga ko igice cy'izo mfashanyo zinyuruzwa n'abarongoye iryo bohero bakavuga ko uza kwisonga muri ubwo bunyonyezi hari umuyobozi w'iryo bohero Serge Sabuandemye hageze nabo basaba bagira neza guhagarika gutanga izo mfashanyo kuko bavuga ko zitabashikira muri izo mfashanyo z'imfungurwa zinyuruzwa abanyororo bavuga ifu n'ibiharage ari nazo mfungurwa zikomeye bahora baronswa ndundura muri indwi ngo baronse ibijumbu n'amashu gusa ibindi ngo bica bishorwa ku masoko yo mu micungararo ikindi kibabaje kandi gitangaza abanyororo nuko umuyobozi w'iryo bohero kugira atangurusha ku banyororo kugira basohoke kubonana n'imiryango yabo abasaba igiturire kubera iryo koreshwa n'abigize ofashanyo hari ishyirahamwe Rukristu ryari ryifuje gushira abanyororo agafashanyo ka Noweli ariko ngo ryahavuye ribihagarika kubera ayo makenga yose n'imyidogo y'abo banyororo uruganda rwa radio inzamba rwarondeye kuri telefoni Serge Sabuandemye arongoye ibohero rya Muyinga ariko ntitwashoboye kumuronka
Karine Dusabe arakenuye tumira mate ture tubandanye n'amakuru twabateguriye
inzamba
amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata cy'ubutungane wahoze arongoye komine Nyanzarake Jean Claude Ndowimana n'umunyamanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine nyine Tade Ndayishimiye baraye barekuwe na parike kukira sentare isoma imanza ya Makamba bari bahagaritswe inyuma yaho inama mpanuro jambo ya komine Nyanzarake ihagaritse abarongoye iyo nama bamwe inkuru tubaza Edi Claude Ninazo
Tade Ndayishimiye arongoye CNDD-FDD muri komine Nyanzarake yaramaze indwi zirenga zibiri mu gasho yari yahagaritswe n'igipolisi nyuma y'iminsi ibiri inama mpanuzwa jambo ibogoje abayirongoye aho muri komine ya Nyanzarake Jean Claude Ndwimana nawe akaba yari yahagaritswe n'igipolisi nyene igenekerezo rya 16 ku kwezi inyuma yo kuja gufungirwa mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba amakuru dukura mu gipolisi yavuga ko naho bari bamaze iminsi bapfunzwe hatigeze hagaragara icaha bagirizwa Tade Ndayishimiye akaba yari yahagaritswe hamwe na Jonathan Mawe nayo arongoye imbonera kure muri iyo komine nyene ariko we nyuma y'indwi imwe akaba yaciye arekugwa warongoye umugambwe CNDD-FDD hamwe n'urongoye ugaruka guwo mugambwe muri komine Nyanzarake bakaba inyuma yo gupfungwa baciye birukanwa umugambwe CNDD-FDD none amakoranijwe na Gilbert Nduwayo arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba ibyo bikaba ahubwo gukongereza icuka byagoze za CNDD-FDD hamwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe yahagarikwa y'abarongoye inama mu nzo jambo ya komine Nyanzarake rikaba ryabaye inyuma yaho abagize inama y'inararibonye z'uwo mugambwe bagera kuri 2026 bo ku mitumba 6 ya Nyanzarake bandikiye urwandiko bise ubwo gutabaza ubwo rwandiko rwiyamiriza indongozi bavuga ko ziriko zikorera nabi iyo komine ya Nyanzarake umugambwe CNDD-FDD hamwe n'igihugu kuko zikora ibijanye n'inyungu zabo bwite abiyamirizwa bose bagera kuri 5 aribo Marigorete Irankunda rongo iyo komine mukuru inama amuntu za jambo ya komine Nyanzarake Frida Kabura umunyabanga ntahigarizwa wa komine Nyanzarake Ciza Ernest muganga Uwezo Ernest ari mu nama manu za jambo ya komine akaba narongoye ibitaro bya Nyanzarake hamwe na Siawezi Ernest umuhanuzi wa komine ajejwe iby'iterambere
Edi Claude Nazwe arakenuye leta y'u Burundi ngwitezo guhagarika ikongera igacira imanza umuntu wese ayagirwa n'icaha cyangwa afafise uruhara mu guhungabanya agate y'akazi na muntu na cyane cyane akabakenyezi iyo ni intererano ya Marie Louise Baricako umukuru muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro mu Burundi muvuma ina mahoro abivuze inyuma y'urugendo rw'intumwa z'u Burundi ziheruka kuza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bajijure impunzi zitahuke kugushaka kwabo Marie Louise Baricako asaba umukuru w'igihugu gufata ibintu miminwe kuko ubutungane bwo kuri aribwo buzotuma impunzi canke abarundi bahunze bafata ingingo yo gutahuka kugushaka kwabo
nk'abakenyezi n'abigeme natwe turashima iyo ntumbero leta yafashe mu gutuma ko impunzi ngo zitahe kuva mu 2015 n'ubwa mbere bikozwe yamara naho ibyo byakozwe twebwe nk'abakenyezi bayi na mahoro turacyafise impungenge turavye biriko birashikira abakenyezi n'abigeme muri imyaka iheze ibitigiri by'abahohotegwa bikaba mbere byongerekana kurusha uko byahora baricwa barafatwa ku nguvu baraturatuzwa barafungwa ku karenganyo atakindi na kimwe banzira atari ukugwanira agateka kabo n'ak'imiryango yabo abana bato bagafatwa ku nguvu ababikoze ntibakogwe ko canke bagahanwa buhoro buhoro na kamaramaza mu gihugu kivuga ko gishira imbere iteka ubuntu nibanga abakoregwa be nayo mabi baharugwa mu bitigiri bishika ijanajana ku kwezi kandi muzi ko hariho benshi batanabivuga abafasha abakoregwa ayo mabi bavuga ko muri uno mwaka w'2022 wonyene abakenyezi n'abigeme bakorewa ayo mabi bamaze gushika abarenga 1400 umwaka nturanahera mbega ko hari amategeko akwiye yo kwisunga kugira ngo abo bakenyezi bakingikwe habuziki kugira ngo ababijejwe babikore maze n'abatarafata ingingo yo gutaha babonereho ko hariho ikintu kiriko kirahinduka mu gihugu uno munsi harakenewe ko umukuru w'igihugu wenyene afata mu minwe icyo kintu cy'agateka k'abakenyezi n'abigeme no kudakumirwa kwabo akagihagararira nafata ingingo yo gucungera uwo wese asubira kukirengako bibaye nta minsi bizomara bitaheze
ni kuri iryo jwi rya Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu Burundi muvuma ina mahoro duciye dusezerera amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane shimire mwe mwese mwari muduteze yompi Chimire na bagenzanje bakoze uko bashoboye kugira ngo amakuru twabateguriye mu yaronke nk'uko muyumvise Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza nkaba ndabesezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza n'iminsi mikuru myiza ya Noel.